Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi. Nedirwe mu basuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fiden Yongabo nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Tukumva ko bakwiye gushyira ingufu mu gufasha muri gahunda ziganisha mu kugorora abafite imyumvire mibi, bose bafite imitekerereze itanoze ijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa gupfobya.
Uwo ni Christophe Bazivamo wungirije umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, asaba urugereko Ministre rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda yarusha muri Tanzania gushyira imbaraga mu kurwanya ingengabitekerezo no gupfobya Jenoside.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabonanye uno munsi kwa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson.
Mu gihugu cya Nigeria haravugwa icyorezo cy'indwara ya mugiga imaze guhitana abantu 489.
Imigambi itavuga mwe na Leta muri Afrika y'Epfo idacana uwaka mu bisanzwe yagiye hamwe uno musiko wa gatatu, igihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bagira imyiyerekano ku mugwa mukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Pretoria.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi utavuga rumwe na Leta muri Zambia arashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu nyuma y'uko yitambitse imbere y'imodoka ziherekeje umukuru w'igihugu. Ibyo byatangajwe n'ubuyobozi bwa polisi muri icyo gihugu. Kuva ku wa mbere, Hakainde Hichilema umaze igihe atangaje ko atemera Perezida Edgar Lungu ari mu maboko ya polisi. Mu murwa mukuru Lusaka, umuyobozi wa polisi Kakoma Kangaja yabwiye abanyamakuru ko Hichilema yirengagije amabwiriza yatanzwe na polisi yamutegekaga kutazitira umukuru w'igihugu kuko byashoboraga kubangamira umutekano wa Perezida Lungu, ariko aranga birengaho. Kanganja yavuze ko uwo munyapolitike n'abandi bantu batanu bashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu. Yavuze ko badashobora kurekurwa ngo baburane bari hanze kubera uburemere bw'ibyaha baregwa. Ubusanzwe icyo cyaha gihanishwa igihano cy'urupfu. Nyuma y'amatora yabaye umwaka ushize, Hichilema yashinje komisiyo y'amatora kwiba amajwi.
Imigambwe itavuga rumwe na Leta idacana uwaka mu bisanzwe muri Afrika y'Epfo yagiye hamwe uno munsi wa gatatu, iyo abantu ibihumbi n'ibihumbi bagira imyiyerekano ku mugwa mukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Pretoria, basaba Perezida Jacob Zuma gutanga imihoho. Iyo myiyerekano yateguwe umunsi Perezida Zuma ahimbaza imyaka 75 y'amavuko. Iyo myiyerekano ikurikiye iyindi myiyerekano yo kwiyamiriza Perezida Zuma yabaye mu gihugu cyose mu ndwi iheze. Ingingo Perezida Zuma aherutse gufata yo kwirukana umushikiranganji ajejwe ikigega mu mabanga yiwe yongereje ishavu imaze igihe ry'abanyagihugu kubijyanye n'imyaka itari mike y'amarorego afatiye kuri ruswa. Urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane rwose n'ibibazo by'ubutunzi ku ntwaro ya Perezida Zuma. Abashigikiye imigambwe Economic Freedom Fighters, Democratic Alliance n'indi migambwe mito mito bahuye mu myerekano yabaye uno munsi wa gatatu mu mugambi wo kwerekana ko bagize urunani. Umuyobozi w'umugambwe Economic Freedom Fighters Julius Malema yabwiye abitavye imyerekano ko bariko baharanira kazoza k'abana babo baba abirabure canke abazungu, amenyesha ko bashaka kugarukira igihugu cabo. Umuyobozi w'umugambwe Democratic Alliance John Moody mu ntara ya Gauteng yavuze ko muri kiriya abanyafrika y'Epfo bategerezwa gushira ku ruhande ibyo badahuriye ko kugira bagarukire igihugu cya Afrika y'Epfo kigiramiwe na Perezida Zuma.
Mu gihugu cya Nigeria haravugwa icyorezo cy'indwara ya mugiga imaze guhitana abantu 489. Mu nama yayoboye idasanzwe yateraniye muri Leta ya Kaduna, Minisitiri w'Ubuzima Isaac Adewole yavuze ko umubare munini w'abamaze gupfa ugizwe ahanini n'abana bari hagati y'imyaka 5 na 14. Iyo nama yahuje abashinzwe inzego z'ubuzima, abayobozi b'amadini n'abavuzi ba gakondo mu rwego rwo kugerageza guhagarika ikwirakwira ry'iyo ndwara ya mugiga. Abantu barenga 400 nibo bamaze kwandura iyo ndwara kuva yadutse mu mpera z'umwaka ushize. Ibiro bishinzwe gukumira indwara muri Nigeria byatangaje ko ubwoko bwa mugiga bwibasiye icyo gihugu butari busanzwe. Dr. Chikwe Ihekwenzu yabwijwe rya Amerika ko iyo ndwara yaherukaga kugaragara mu mwaka w'2014. Yavuze ko ubwo bwoko bwa mugiga bumaze kwigaragaza muri leta 5 zigize Nigeria. Abantu bamaze guhitanwa n'iyo ndwara benshi nabatuye mu duce turi kure y'amavuriro. Mu murwa mukuru wa Abuja naho haravugwa iyo ndwara imaze guhitana abantu 6, mu gihe leta ya Niger ituranye n'uwo mugi ho hamaze gupfa abantu 16. Abashinzwe ubuzima mu murwa mukuru batangaje ko bamaze gutanga inkingo zigera ku 700.
Kapitene w'ubwato bw'igihugu cy'Ubuhindi bwanyurujwe n'inkozi z'ikibi zikorera mu mazi z'Abanyasomali yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu 8 bakora kuri ubwo bwato bapfungiwe ku butaka bwa Somalia mu kiringo cy'iminsi 9 babohojwe n'inteko zijeje umutekano za Somalia no munsi wa 3 mu bikorwa cya gisirikare cyabereye hafi y'imihana yahitwa Dugule mu ntara ya Mudug. Kapitene Salim Osman ari mu bafungiwe ku butaka bwa Somalia yatangaje kwizo nkoze z'ikibi zatandukanije abantu 10 iminsi 3 inyuma yako zinyuruje ubwato barimwo 2 muri bo batowe muri ubwo bwato inyuma yuko inteko zijeje umutekano zibufashe mu masaha kare iyo ku munsi wa mbere. Kapitene uwo bwato bwanyurujwe Salim Osman yatangaje ko anejejwe no kuba yidegenvya muri iki gihe. Indeko zijeje umutekano zafashe inkozi z'ikibi zine zari zagize imbohe abakora ku bwato bw'igihugu cy'Ubuhindi bwari bwanyurujwe. Osman avuga ko ubwo bwato bwari buvuye Dubai bugana ikivuko cya Bosaso muri Somalia igihe inkozi z'ikibi zikorera mu mazi z'Abasomali zabunyuruza ku itariki 1 y'ukwezi kwa 4. Avuga ko izo nkozi z'ikibi zasavye amafaranga ko yamara zitabafashe nabi cyangwa zigabishe kubica. Amenyesha ko bwari ubwa mbere ubwato bwiwe butegwa n'inkozi z'ikibi mu kiringo cy'imyaka 15 yari amaze aja muri Somalia avuye muri Emira Arabini.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urukiko rushinzwe inzego z'iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwahaye ibiro bishinzwe iperereza FBI ruhusha rwo gukurikirana no kumviriza itumanaho ry'umunyamerika Carter Page wabaye umujyanama wa Perezida Donald Trump akiri umukandida. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru The Washington Post ivuga ko FBI yabonye ubwo burenganzira nyuma yo kugaragariza urukiko ibimenyetso bifatika ko Bwana Page yakoranaga bya hafi n'inzego z'iperereza z'Uburusiya. Ukwezi gushize umuyobozi mukuru wa FBI James Comey yemeje ko ibiro bye byatangije iperereza ku ruhare rw'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Inzego z'iperereza zemera ko Uburusiya hari byo bwakuze kugira ngo Trump yoroherezwe gutsinda amatora. Page numwe mu bakorwaho iperereza n'inzego z'iperereza. Abandi bavugwa muri iryo perereza barimo Paul Manafort wari ushinzwe kwamamaza Perezida Trump, Mike Flynn wari umujyanama ushinzwe iby'umutekano na Roger Stone inkora mutima ya Trump.
Perezida wa Rusiya Vladimir Putin yabonanye n'umunsi wa 3 n'umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson. Ivyo naho Perezida Putin yavuze ko imigenderanire hagati ya Rusiya na Amerika yatosekaye kuva Perezida Donald Trump atanguye amabanga yiwe yo kuyobora Amerika yaheze amezi 3. Perezida Putin yahuye na Rex Tillerson inyuma y'uko Tillerson ahanganye n'umushikiranganje ajeje imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov ku ngingo y'Uburusiya yo gushigikira Perezida w'igihugu cya Siriya Bashar al-Assad hamwe n'ibitero vya misile Amerika yagize muri Siriya mu ndwi iheze mu kwishyura ku ikoreshwa ry'ibigwanisho vy'icyici imyuka y'ubumara ku basivile muri Siriya. Abategetsi bajeje umutekano wa Amerika bagirije ku munsi wa 2 Perezida wa Siriya Bashar al-Assad ku gitero cyabaye mu ndwi iheze cyakoresheje ibigwanisho vy'icyici imyuka y'ubumara. Bariyamirije ivyatangajwe n'Uburusiya ko ivyo bigwanisho vyaragasomboroso k'abagwanya ubutegetsi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov nti yakiranye igishika umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson. Lavrov yabwiye Tillerson ko Uburusiya bufise ibibazo byinshi ku bintu bitandukanye byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2 aho ni mu Burundi. Mu Rwanda mwatwumvira kuri FM 104.3 ku rubuga rwa internet. Mwadukurikira kuri www.radioyacu.com.
Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yasohoye itangazo ryirukana bamwe mu banyeshuri mu kiringo cy'umwaka. Iyo ngingo yafashwe inyuma yuko bamwe mu baserukira urwego rw'abandi banyeshuri muri kaminuza bagirijwe ko bayobeje bagenzi babo mwikete barungikiye umukuru w'igihugu bagabisha guhagarika ivyigwa kubera bourse ibibazo vya bourse. Umwe mu murabo birukanywe mu kiringo c'umwaka n'uwaserukira urwego ari ayoboye urwego rw'abaserukira abandi muri kaminuza patience mbonabuca patience wiriwe
miriwe neza.
Iyo ngingo y'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi wayakiye gute?
Iyo nsanzwe ndi mu kinyegero ndayibonye irasanze aho ndi kiretse ko iyo ngingo ifashwe n'ubutategeka kuyifata nk'uko amategeko abivuga turayibonye, ariko si rya mbere duhanwa nk'iryanzo nk'ubwa mbere nka jyewe zarigeze gushika baranyirukana mu buraro baramfunga muri dokumentasiyo ubu nabo baranyirukanye mu ishuri. Ukuyakira tuyateye umumaro kuko ikintu turiko turazira kwiyamiriza uko kurenga amategeko. Zaba ni itegeko nyene risohotse rirenza amategeko. Ni ingingo yategeza gufatwa na ministre ariko bifashwa na regiteri. Nuko iryo tegeko ryijyana na kane ryo mu itegeko rigenga amashuri ribivuga ya kaminuza. Rero uko ryakiranye ni umubabaro gusa. Icyo novuga, mbwira abanyeshuri bagume guharanira agateka kabo. Hari umwe yavuze ati Roseke ta vie devient plus difficile, c'est une occasion de devenir plus fort. Ivyo bireko biradukomeza kugira ngo turushirizeho gukora ibyo tegeza gukora. Nibaze rero ngo guteye hano ngo niko kutorera umuti ingorane, ahubwo nibakwirikirana ikibazo bagitorera umuti ingorane ive mu nzira bareke kuguma biruka ku bantu kuko abantu biriko turavuga ukuri.
Ivyo babagiriza vyo ko mwayobeje abagenzi banyu banyeshure mu mwiryo kete mwanditse bavuga ko ngo abanyeshure hari nabatege kumukuru iryo kete mwanditse batazi biri muri ryo nuwo ryandikiwe ho mubivuga kwiki.
Ivyo novuga ati niremenanya nuno munsi icemezo nafata kanya ati jero ngire nsabe abantu bose basinye musubiremwe musinye mwandike rya kete musinye. Ubana kubwiye tuwegeye gusinya rya kete hari abatari hafi bake bavuga bati turasabye mugaruke dusinye ubwira ngo ntibirengane tasinyego. Rero ivyo bari baritwaza na maremenanya atagira ishimikiro kuko n'icemezo nagende mu ishuri ari abanyeshuri mu ishuri kubwo icyo basinyiye. N'ubu amashuri ari vide ibihumbi 10 birenga mu ishuri ngira n'abantu bangahe bariyo. Ni ukuvuga turiko bariko batwagiza tudiza ubusa ahubwo yakwiye gutorera umuti ingorane. Nirimena yako baragira gusa.
None itahiro ni irihe ubu ko babirukanye muri ico kiringo cy'umwaka? Ni ibihe mutegekanya gukora?
Igico ndi cyocyo nimba amategeko mu Burundi akiriho iryo tegeko rizofutwa kandi zokwiga. Nimba amategeko atakiriho mu Burundi petete zindi imana izadukira inzira ko n'ubundi twari tworohewe, ariko izikora mugabo cyo novuga. Ndivuga ijambo rimwe president akunda kuvuga yuko mu Burundi atantwaro z'inyomekere zo zakubaho, ariko muri kaminuza ku Burundi ivyo byose ko batumwa n'intwaro zakomekerano bomekereyeko intwaro zivuga n'abanyeshuri niziwe bariko baraburizamo. Ariko icyo nzi cyocyo ukuri kuzokoma gutsinda ibinyoma.
Urakoze yari patience mbonabuca umukuru w'ugwego ruserukira abandi banyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi ari mu banyeshuri birukanywe mu kiringo cy'umwaka na kaminuza y'u Burundi aho bagirizwa ko bayobeje bagenzi babo mwikete bandikiye umukuru w'igihugu habagarisha guhagarika amashuri kubera ikibazo cya bourse. Turagushimiye kuri iki kiganiro.
Murakoze namwe.
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda aho bamwe mu barokotse genocide mwaka w'1994 bavuga ko nubwo bagihura n'ingaruka zayo hari intambwe igaragara bamaze gutera mu iterambere bagereranyije n'imyaka 23 ishize genocide ibaye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa uri Kigali mu Rwanda yasuye abarokotse genocide wo mu murenge wa Kanyinya Inyarugenge mu mujyi wa Kigali.
Ubwo barabavuye bakatisha no bazana kuri aka gasusi no bose babazana. None bageze hano nubwo batangira rero kubatemagura no kubatera amacumu n'amagrenade. Kuko wenda tugeze nko hepfo gato. Hari n'imanga mbi cyane.
Ishyamba riri ku musozi wo mu kagari ka Nyamwiru mu murenge wa Kanyinya mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Bwana Emmanuel Nsengi yumva uhagarariye inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu muryango ibuka arasobanura Ijwi rya Amerika inzira y'umusaraba banyuzemo. Ni ku musozi w'ishyamba n'impanga avuga ko interahamwe n'ubutegetsi biciye abatutsi basaga 1000.
Hano ni mu manga no kuvuga ngo bageze hano babicira hano kujya hano hakujya bavuga ko hari harimo interahamwe zarebaga abashaka kwambuka bagenda zikabica. Nta hantu winyagamburiraga uramutse urenze hano gute kubibaranda byonyine wageraga hepfo warangije.
Ni amateka asharira bigoye abarokotse genocide kuyasubiramo uko yakabaye. Iyo bagereranije ibihe basanga hari itandukaniro rifatika nyuma y'imyaka 23 n'igihe genocide yari kirangira.
Leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho baba ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho 100%. Kindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga, leta bashyiraho ikigega cyafarije irabishyurira babasha kurangiza, benshi barangije amakaminuza n'abandi barakiga nibura, ariko ubona ko ari cyo leta yakoze kugira ngo nibura ihumurize abacitse ku icumu.
Ibivugwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide Kanyinya binayemezwa na bamwe mu bayirokotse. Bonifrida Kabarasi n'umupfakazi wa genocide utuye mu mudugudu wa Nyamweru yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana be batatu na se ubabyara muri batandatu bazize genocide, ko genocide ikirangira yisanze n'imfubyi eshatu yabuze ayacira n'ayamira.
Ku bantu barokotse genocide rero ni ukuri turiyubatse kandi icyo ni cyo gikuru. Imana nyine yatugiriye neza. Ngewe cyo nababwira ni uko nta gahinda kaduheranye rwose, turatujije kandi ni ukuri kuba turyama bugacya ugacyara amahoro kumva dushimye uwo mubyeyi wacu. Kuko iyaba atariwe, ndavuga Paul Kagame, kuko iyaba atariwe ntabwo wenda tuba dutujije gutya. Ariko rwose ni ukuri hari aho mbese twavuye naho turi ubungubu.
Uvuye ku iterambere ry'abacitse ku icumu rya genocide, baranemeza ko bateye intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo n'abahamwe n'ibyaha bya genocide. Uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi Kanyinya Bwana Nsengi yumva
bigaragara cyane muri ibi bintu byo kwibuka uburyo bwitabira rwabagaho icyo gihe n'ubungubu biratandukanye. Icyo gihe abantu bwitabira ari bukeya, abantu baza bafite ubwoba, ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi, ko abantu barahura baracyajya mu musengero bagasengana nta kibazo, barasangira baratahana amakwe nta kibazo, gusa ubona abantu babanye neza.
Kabarasi umupfakazi wa genocide nawe ati
abakoze genocide bamwe barafunzwe ariko abandi muri makeya rwose ndeba nk'aba ngaba duturanye turavugana tukaganira nta kibazo. Mwese ubundi wabigenza ute? Iyo bereze bakemera icyaha nuko
murasaba n'amazi, murasaba n'umunyu nk'abaturanye?
Nta kibazo, nta kibazo rwose, nta n'ingenga batuzana.
Mu mibare iheruka mu ntangiriro z'umwaka ushize bigaragara ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku mpuzandengo ya 92.5%. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urwego Mr. Gwasubiriye Sentare Impana byahidasanzwe yashyireho u Rwanda rwahamagariye amakungu gufasha gufata abantu 8 bakekwa ko ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Muri abo harimo uwitwa Felicien Kabuga afatwa nk'uwatanze uburyo bw'amafaranga yakoreshejwe muri iryo honyabwoko. Umuvugizi w'ubwo rwego yavuganye na Pierre Claver Niyonkuru, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Arusha muri Tanzania.
Ugwego imajitete gwawo ni mugifaransa mekanisme pour tribunal penal international rumenyesha ko ibihugu bitandukanye harimo n'ibishobora kuba bifise abo bantu 8 atagushaka kuboneka birerekana ko kubata muri yompi. mukiganiro yaye ijo rya Amerika umuvugizi w'ubwo rwego ahamagarira amakungu kwitanga mu gufata abantu aho binyegeje hose. Usman Njikam amenyesha ko igikorwa cyo kurondera abo bantu bakekwa ko ibyaha by'ihonyabwoko byakora abatutsi mu Rwanda ari kugwanya umugenzo wo kudahana.
Le mécanisme est en train de chercher à mener devant la justice 8 personnes qui sont encore en fuite.
Ubwego MICT uburiko rarondera abandi bantu munani bakironderwa ku isi yose kubera uruhara bagize mu ihonyabwoko ryakora abatutsi muri 1994. Abona basigaye abandi hafi ijana bafatwa bagashigwa imbere y'ubutungane. Murazi ko mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 twashoboye gufata umwe kuko kare bari 9. Nabo tubwirizwa kubarondera iyo bari hose kugira ngo tubanye ukudahana kandi ababuza babo baronke ubutungane. Turiko turakorana gose n'ibihugu bitandukanye kugira ngo aho binyegeje bafatwe. N'imanza zarungiswe mu Rwanda no mu Faransa turazikurikirana kandi turabona ko bigenda neza.
Satisfait avec la procédure nationale.
Muri abo bantu munani batatu muri bo ari bo Felice Kabuga, Protais Mpiranya na Augustin Bizimana bazoburanishwa na ONU hamwe bafashwe. Abandi batano bazorongikwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Nabo ni Fulgence Kayishema, Charles Sekubwabo, Aroyeze Ndimbati, Diandikayo na Feneas Munyarugarama. Imbere yuko yugara imijyango inyuma y'imyaka 20 igasigira akazi ko kurangiza imanza ubwo rwego MICT mu mpera z'umwaka w'2015 iyo sente dasanzwe yari yaburanishije abantu badashika ijana. Icyo gikorwa ntigishimwe n'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Umunyarwanda Christophe Bazivamo abwira urwo rwego gushira ingufu ubu mu kurwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko.
Ntabwo rwabashije kurangiza inshingano nk'uko byari bikwiye, rwakoresha amafaranga menshi cyane gucimanza nkeya cyane ugeranije n'ibyakorewe mu Rwanda. Nkiko gacaca zarangije akazi neza zijyana muri gahunda yo kunga abanyarwanda muri rusange. Tukumva rero kubwo rutabashe wenda gukora nkuko rwari rukwiye gukora, tukumva ko bakwiye gushyira ingufu mu gufasha muri gahunda ziganisha mu kugorora abafite imyumvire mibi bose, baba ari abakiri mu bihano, baba ari n'abantu hanze hirya no hino bafite imitekerereze itanoze ijyanye n'ingenga bitekerezo cyangwa gupfobya.
Urwego MICT ruvuga kandi ko ruri ko rurarondera ibihugu byo kwakira abandi bantu 11 bambitswe izera, abandi bakarangiza ibihano byabo. Abo ubu aho baba yarusha muri Tanzania bavuga ko basa n'abafunzwe.
Ubuzima bwaho iyo uburebye ubona wagira ngo hari liberté, ariko ntayo kuko nta liberite uba ufite mu gihe udafite ibyangombwa. Nta rupapuro rwari rwo rwose rutwemerera kuba hano, mbega turi aho gusa. Mu yandi magambo ari prison ifunguye.
Umuvugizi w'ubwo rwego MICT nahuza nabo ahubwo avuga ko ubwo rwego rubafasha byinshi. Nukuraho ntitubahuriza kuko bobo bavuga ko basa n'abafunzwe n'abantu bidegembya. Nimba muba ngaha yarusha muzohurira mu nzira bariko baratembera, kuvuga ko bagifunze cy'amaso sivyo. Turabonana mbere kenshi kuko bari no mu biganza byacu.
Evidemment que nous sommes en contact.
Haraze imyaka itari mike ishami mpuzamakungu ONU ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga agashimwe k'imiliyoni 5 z'amadolari ya Amerika kubutanga inkuru z'abo bantu 8 barondegwa binyegeje. Pierre Clavier n'inkuru yarusha ku bijuju rya Amerika.
Arakoze Pierre Clavier Niyonkuru. Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guhagarika gukorera ibikorwa by'amasengesho mu kazi ka leta. Ni icyemezo cyabaye nk'igitungurana ku bari basanzwe basenga mu gihe cy'ikiruhuko cyakumanywa. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko iki cyemezo kibabangamiye. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Uyu mwanzuro ufashwe nyuma y'igihe hirya no hino hagaragara ko hari abakozi ba leta bakoresha ibyumba bimwe by'ibiro nk'aho basengera cyane cyane mu gihe cy'ikiruhuko. Abagana ibiro bya leta bavuga ko hari ubwo basenga bashobora kurenza isaha yagenwe y'ikiruhuko bagakomeza amasengesho. Minisitiri w'intebe akaba yasabye abayobozi bose b'inzego z'imirimo kubahiriza aya mabwiriza bagahagarika ibikorwa byose byo gusengera mu kazi. Iki cyemezo cyabaye nk'igitungurana ntikivugwaho rumwe n'abari basanzwe basenga mu masaha y'ikiruhuko. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika bakorera mu mujyi wa Kigali.
Kuko tugomba kubaha Imana. Niba umuntu akunda kwisengera nese abimukura wasengaga bucece, niba uri mu kazi ugasenga bucece kuko ubuzi ko usenze cyane n'undi wabangamira abantu nk'ubu turimo kuvugana. bimaze yoshye iminsi ibiri nibabaje n'umubiri wanje ubwo rero buri muntu afite imyumvire yayo ndakagiriye ubwo rero yange inyemerera ko gusenga aribwo nkora ibintu byose kuko nge narasenze mbona akazi ubwo rero niyo nkakoze kuko ariyo yakambaye n'ubundi niyo nshyira imbere y'ibintu byose
byaba ari imbogamizi kuko burya gusenga twese umuntu wese aho kugira ngo asenge iyo saha rero baramutsaye banga wange numva ko abari ukubangamira umuntu bamubuje uburenganzira bwe kuko kujya gusenga burya ni uburenganzira bw'umuntu kandi numva iyo saha nta kintu yatwara
guhitamo gusenga mu gihe cy'amasaha y'ikiruhuko hari benshi bemeza ko byabafashije kurangiza amasaha batarambiwe kuko isaha y'ikiruhuko hari abatabona amafunguro bityo bagahitamo kwigumira mu kazi bashaka icyo bakora
mu kuri hariho n'igihe umuntu yigomwa atari kugira ngo ashyikirane n'Imana ariko ari ukugira ngo abashe kubaho mu rugo kuvuga ngo nka mwaya muhembwe 140 nk'ipura ya saa sita ni 200 wenda iminsi mike bakora ntabwo yajya munsi y'iminsi 20 ashobora no kwigomwa agakora akazi kabo yereka nisengere n'Imana izagira icyo ikora kubera ko n'ubundi muri iyo saha nari bubone n'icyo ari burya ariko ayo mafaranga nayongera nyarayasangira n'abana mu gihe cya nijoro
mu nzego za leta n'izabikorera amasaha y'akazi yemewe 45 mu cyumweru buri munsi agakorwa amasaha 9 mu nzego za leta akazi gatangira saa moya za mu gitondo kakarangira saa 11 z'umugoroba haciyemo ikiruhuko cy'isaha imwe kiva saa sita kikagera isaa saba abakoresha basabwa gushyiraho uburyo bunyuranye bwo gukurikirana iyubahirizwa ry'amasaha y'akazi kugira ngo bamenye neza ko yubahirizwa by'umwihariko mu itangazo minisitiri w'intebe yasohoye yasabye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kwimenyesha abayobozi bose b'intara n'abayobozi b'uturere twose tw'igihugu kugira ngo aya mabwiriza atangire kubahirizwa byihuse Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru mu Burundi abimba inzahabu mu buryo butemewe n'amategeko mu mwonga wa Gakurwa muri komine Bweru baragiramiye ibidukikije nubwo bahagaritswe n'abajejwe gukingira ibidukikije bemera ko kugenda kwimba mu ijoro ubwo bucukuzi bwatumye uwo mwonga ucikamwo kabiri bituma imirima yababa ku nkengera z'uwo mwonga itwago n'amazi n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidele Antoine Nsabimana
aha turi mu mwonga gakugwa ku mutumba wa Nyarunazi muri komine Bweri intara ya Ruyigi ni museruko bw'u Burundi n'ahantu abimba inzaho mu buryo budace mu mategeko bakorera hagati muri uwo mwonga haboneka ikimanga kinini catumye uwo mwonga ucikamo kubiri aba ku nkengera z'uwo mwonga bavuga ko byose byaturutse kubimba inzaho bagasika ibinogo birangaye ari navyo amazi ameneramwo kiza Yoronimu umunyagihugu aba ku nkengera z'uwo mwonga twamusanze ari kagerageza gutarira amazi kugira ngo ave mu murimi we
vyagenze kugira ngo hacike mu kuno kubiri
aha ni segenya umva haruzuye ibi isegenya yabizanye biruzura hanyuma baraza baragazura icira hica icira bikukumura rero kira iyagurira isegenya
bona nk'ivyo bisagaza ivyo bigundutse je aho sangamwe ibibwi byibibuye aho baciye abahimbinza ha kuri uyu musozi ntibarahimbye bavanga baraheba barimbyeho nka meza abiri ca baraheba hiyo bahita mu kabira naho nyene barahimbye
bwo baraheza bakasubiritse ibiti bakahubaka
ibiti ntibabwa bitawuze ko barose kuhakora
umunyagihugu yabwije ujya Amerika kuyihononekera ari byinshi ndetse yaramaze no kugwa inkumbi
abo bantu ni mu mwonga urumva bamera nk'abagazura umwonga kugira ngo ibi nyene bitemba baca bihiga baraba yuko zoba ziri niyo bitera bije ibi ibona ngaha bakaraba bijya bisigaye hasi ko hoba hari mwinza hafu isi barayonona amazi acamena urumva zari meshi isigenye ikibihitana kubera urya musozi umanuka cyane imirima aho bica byarahitana nyene
kuko ngo iyo hirya ho haraguye n'umuntu
ni duwara nyene bari bimvye kiturikamo amazi uyu musozi urimo amazi
yaciye aheraye
baramukuye baramuhamba
bene amatongo baharonka kunguka
bwa mbere baki amashyamba akikora ntavyo bari bwabone yuko ari ibintu birokononekara kuko bakora ari muci cyagiye kubononekara mu nyuma imvura imaze kuga sikaba ari doga mu nyuma
Gorodiano nije imbere ajeje gukingira amashamba no kubungabunga ibidukikije mu ntara ya Ruyigi avuga ko hatanzwe itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose by'abimba inzahabu muri ico kibanza Gorodiano nije imbere akavuga ko hazobanza kuza amashyirahamwe ashobora kwimba inzahabu akurikije amategeko yo gukingira ibidukikije kugira ngo ico kibanza gisubire gikoregwemo naho itegeko ribuza kwimba inzahabu muri ico kibanza ryasohotse harabiyomba bakaja kwimba bigatuma ibidukikije biguma bigoma bihononekarira ayo makuru yabimba mu kinyegero aremezwa na Ntamvukiye Yuvinari arongoye umutumba wa Nyarunazi ahari uwo mwonga bimba mu nzaba
kubwa abanyagihugu usanga bagoye birashikaho usanga rimwe na rimwe biyiba bakagenda kwiba bajeje intwara n'abajeje mutekano baragerageza kuhacunga karaba yuko atabose kuhonona aho hantu
Gorodiano niji mbere ajoje ukingira mashamba nibidukije mu ntara ya Ruyigi amenyesha ko bikika mu kiza bakaja kwimba bafashe bazohanwa bimwe bikomeye niji mbere Gorodiano abandanya avuga ko abo bimba bidaciye mu mategeko uretse ko bonone ibidukikije baba ariko bari ubutunzi bw'igihugu kuko atakori baheza ngo batange ibwera mu ntara ya Ruyigi umuseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Aha ni naho dusoreje makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mwakoze kudutega amatwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo mbwira umugoroba mwiza